tuyage tuyage ni kiganiro cy'akarere gifasha guhana hanyu byimviro by'ubuzima hagati y'impunzi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye yo muri Sange Uvira Rusienda Mulongwe na Mongemonge muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Imahama mu Rwanda na Kivari mu Buganda Nyarugusu Nduta na Kanembwe muri Tanzania. Tuyage ni kiganiro gitegurwa n'ishyirahamwe Internews igasamira na ku maradiyo 13 yo mu karere afashijwe n'uburyo bw'ishyirahamwe ry'Uburayi.
Ndabaramukije canke ndabahaye mwiriwe bivanye naho mwerereye ku munzi zose z'abarundi n'imiryango yabakiriye aho mwerereye hose. Murakoze gukurikira ikiganiro cyo muri kano karere gishikirizwa n'ishyirahamwe Internews gishigikiwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Mu kiringo cy'iminota 15 tuza kubashikiriza ibijanye n'ubuzima bw'impunzi z'abarundi n'imiryango yabakiriye mu bihugu bya Tanzania, Uganda hamwe no muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Kuri micro muri kumwe na Feri Baranshamaje ni jingiranda kibashikirize patikanije na Romain Semakuba mu buhinga bw'ivyuma. Turi mu gisagara cha Bukavu mu gihugu cha Repubulika iharanira demokarasi ya Congo. Nkaba rero ndabifurije ikaze. Reka dutangurire kino kiganiro mu gihugu cha Tanzania aho impunzi z'abarundi ziyungunganije kugira ngo zikurikize urutonde rw'inyigisho z'Uburundi. Abonabo n'abigisha, abayobozi, abagenduzi hamwe n'abahurikiye mu migwi nshingwabikorwa. Abo bose bakaba bahembwa n'amashyirahamwe asanzwe akorana na HCR. Naho biri uko, Leta y'u Burundi yarafashe ingingo yo kudatanga ikibazo ku bana b'impunzi bari mu mashuri ya nyuma y'intango. Mu ntumbero yo gukemura icyo kibazo, umugujejwe inyigisho ku rwego rw'igihugu muri Tanzania Nekta uri kumwe n'umugwi w'impunzi z'abigisha warateguye ushigikiwe na HCR ikibazo mpuzamakambi gisubirira ikibazo cya Leta mu mashuri ya nyuma y'intango. Mugenzi wacu Bebline Kwizera aherere mu ikambi y'impunzi z'abarundi Nduta araduye inkuru iramvuye.
Nduta ni kambi irimo impunzi zirenga ijana z'abarundi akaba ari mu ntara ya Kigoma district ya Kibondo muri Tanzania. Mu mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abana bangana amajana indwi na mirongo ibiri na batatu biga mu myaka ya nyuma barashoboye gukora ikibazo mpuzamakambi standardize. Abo bana bakaba bakurikirana urutonde rw'ibyigwa rw'Uburundi babifashijwemo na HCR n'ayandi mashirahamwe bikorana mu ico gisata nayo ni Caritas, Save the Children na UNICEF. Bamaze gushika mu iyo nkambi, impunzi ziyumviriye ukuntu ibyo bibondo byobandanya kwiga. Ni naho baciye batangura ibikorwa, abigisha, abayobozi, abagenduzi n'abaserukira indero muri iyo nkambi bose akaba ari impunzi.
Nkurongoye indero mu nkambi, ndashimye mu bwa mbere impunzi ziyumviriye kuca hamwe kugira ngo abana bashobore kwiga. Hama ica kabiri ndashima hase yo yakoze utwigo tudasanzwe mu gushyikiriza impunzi. Ariko kandi irarondera Leta y'u Burundi kugeza n'ikibazo abana ntivyakunda, mugabo ntiyarekeye aho iravuganira Tanzania kubera Tanzania neza ikoreyeho ikibazo abana, kandi tuba tumaze gukora icyo kibazo inshuro ziba zira nka zitatu.
Cyo mu bisanzwe sanzwe ndi umwarimu mu barimu benshi bari ngaha Nduta. Ku bijyanye n'indero twari turagerageza uko dushoboye, naho twarose ibitabo ducererwa, ariko indero twayibandanije kanatsinda twaravyigiye turi bien formé. Icyo mbona kitagenda neza ni umwe muri twega abarimu usanga ariko arigira ava ngaha yigira ahandi kondera ubuzima kubera ukuntu UN yafashe iri shyirahamwe rya Caritas ikariha bije ntoyi. Muri icyo gihe cyasaba UN ni uko yoraba ikongereza ingufu nimba uburyo bwuboneka ikaraba ingene yokongereza agasaba ni kabaturika abarimu kugira ngo tubandanye twitaho indero.
Ku mwaka uheze nivyo standarize bararose amanota meza ku rugero rushimishije, ariko amakenga dufise nuko iyi Leta y'u Burundi yananiwe no gutanga ikibazo cya Leta kugira ngo abanyeshuri bagikore. Twosaba UN nuko yogerageza gukurikirana ikibazo cy'indero y'abana kugira ngo tumenye by'ukuri ko ibiriko birakorerwa hano ko i Burundi buzemegwa.
Jewe nk'umunyeshuri nikwindishima UN kubera kuzi ibishoboka byose tukabandanya amashuri, kandi ntituzi ko ibyo turiko dukora ngaha ko Leta y'u Burundi izobitwemerera.
yari Bebrine Kwizera.
Tukime ico gisata nyine cy'inyigisho mu gihugu cy'u Buganda niho hasozegwa umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ushira w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Mugenzi wacu Ivi Rakoze yashimye kudushikiriza ku mwimbu waronswe n'abana b'impunzi z'Abarundi biga mu mashure mato mato muri uno mwaka, ingorane bahuye nazo ndetse n'ingene bashoboye kuzitorera inyishu. Tumutega amatwi avugira mu ikambi ry'impunzi Inakival mu gihugu cy'u Buganda.
Umwaka w'amashuri w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ushira ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri indwi niho wasozegwa ku mashuri nka yose yo mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cy'u Buganda. Ku bana b'impunzi z'Abarundi biga kuri ayo mashure, umwimbu harugwa ku bice mirongo irindwi na bibiri ku ijana, ariko ngo ivyo bitigiri vyorenga iyo bugo rwaruka rutaba ruhura n'ingorane zimwe zimwe, nk'uko umuyobozi umwe mu mashuri twagende yabitwiganiye.
Bahura cyane cyane no kuba baje ari basanza kandi bavuye muri sisiteme ya francophone bakinjira muri sisiteme ya anglophone, bityo rero bahura n'ikibazo cy'ururimi kuko usanga bibagora kubwumva bikabatwara igihe.
Ku mashuri twashoboye kugendera nka Gashozo Primary School, twasanze abanyeshuri b'Abarundi biga kuri iryo shuri, abahungu ari amajana na mirongo ibiri na batanu, abakobwa amajana atatu na mirongo itandatu na bane. Ku ishuri rya Nakivale Primary School abanyeshuri bahiga baharugwa mu majana ane na mirongo ibiri na batandatu b'abahungu n'amajana abiri na mirongo itandatu na babiri b'abigeme. Ku ishuri rya Sangano Primary School ry'abigenga twasanze higa abanyeshuri mirongo ine n'indwi b'abahungu na mirongo ine na babiri b'abigeme. Twibutsa ko amashuri atari ay'abigenga afashwe mu mugongo n'ishyirahamwe Window Trust Uganda.
Kubera umubare w'abantu batuye hano mu kano gace k'inkambi, ni ahantu abantu bakambitse ari benshi, byanze bikunze ntabwo ibikorwa remezo bihagije. Umwarimu yigisha abana benshi, noneho rero kugira ngo bazabashe gusobanukirwa bikaba ikibazo.
Nk'uko umubyeyi twaganiriye yabidushikirije,
ntambamye abana bagira mu byerekeye byo kwiga, cyane cyane ikambi nini cyane irimo impunzi nyinshi, rero uca usanga kubera ubuke bw'amashuri abana bize mu ishuri rimwe ari benshi rwose, ntihagire n'icyo bakuraho. Rero twasaba yuko bogerageza bakaturonsa ishuri, amashuri yisumbuye menshi akwiye kugira ngo abana bahejeje amashuri mato mato bashobore kuronka ingene babandanye amashuri yisumbuye.
Umviriza ikiganiro tuyage kwisamiriza zikurikira kabu mugikurikirana ku radio yitiru Mukenyezi Mama Radio Kamanyura, mugikurikirana ku masamirizi Flash FM na Radio Communautaire y'Ikamanyura. Ikiganiro yagamara gikurikirana kandi ku murongo ngurukana bumenyi ariwo wewe akaburungu ongea akaburungu info.
Kubunaho dusimbire mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho tuza kubabwira ibijanye n'umugambi wa HCR wo gufasha impunzi z'Abarundi baba mu nkambi kwiyungunganya bakareka gutega amashi. Ku bwa Maria Karori Ninazwe, mugenzi wacu aherereye mu ikambi ry'impunzi i Rusenda, ngo ishyirahamwe HCR ibicishije mu ishyirahamwe ADRA ryarashizeho mu ntango y'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani imigambi yo gufasha impunzi z'Abarundi kugira ngo zishobore kwibeshaho mu buzima bwa minsi yose. Arongera akamenyesha ko iryo shyirahamwe ADRA ryahawe ibihumbi amajana ane by'amadolari y'Abanyamerika kugira ngo ishyire mu ngiro imigambi yategekanijwe ku mpunzi. Aha twuvuga ijyanye n'uburimyi, ibidukikije, ubworozi hamwe n'indi myuga ngirakamaro. Inkuru ya mugenzi wacu Maria Karori Nini Nahazwe.
Kuva uyu mwaka turi mu tangu y'ishami rya honorijwe ry'umunzi ku isi HCR gisata cyo muri Repubulika Iharanira Rusange ya Congo gifatanije n'ishyirahamwe ry'abagiraneza ADRA ryaratangije umugambi wo guteza imbere impunzi z'Abarundi zibarizwa mu ntara k'Ivumanuko mu makambi ya Rusenda na Murongwe mu ntumbero yo kuzimenyereza kwibako mu buzima zitazeyinze imfashanyo z'abagiraneza. Iryo shyirahamwe ADRA rishyira mu ngiro uyu mugambi ryaronkejwe amafaranga na HCR angana n'ibihumbi majana ane by'amadolari y'Abanyamerika. Ibyo naryo rikongera ko ibindi bihumbi mirongo itanu by'amadolari bikwiye mu bigega byayo kugira ngo rishobore gushyira mu kiringo cy'umwaka wose uwo mugambi. Kubw'amasezerano yatewe ku mukomono n'ayo mashyirahamwe abiri, amafaranga ategerezwa gushyirwa mu bisata byo gukingira ibidukikije mu gusubiriza inkwi impunzi zicana zigasubirizwa n'ibisuku bikorwa n'impunzi nyene n'abasangwa, guteza imbere uburovyi mu kiyaga Tanganyika, gutera intege abarimyi n'aborozi, kwigisha imyuga no gufata mu mugongo abakiri bato n'ibindi. Mugi wa mugambi mungu zitatu uzogura angie Uruganda ya gagumu karele kibi ya gabinini guifuje kumenya ichaba na baandi wavuga kuishigwa mungiro juo mugambi. Kwizera Asana umwe mu basore bagiri bakwe akigishwa gukora amasabune n'uwo mugambi arakenguruka cyane akanavuga ko mugambi wafashije mu byo kunwanisha impunzi n'abasangwa.
Jewe kwizera giwanje banyita Kwizera Asana kabamba muri mu cyarurinda hanyuma nkabamba muri village 32 bloc 3 parcelle ya kabiri. Yego no kuri twashimye cyane mugambi wa Adra kuko icyadushaje ufashije hanini ni kumeka twaronse ubumenyi tutari twari dukuye mu gihugu cyacu wisho gihe vraiment ubu umuntu ashaka kuba yicyarane mu nga icyo twashimira cyane cyane kuba yamaze kuba yafashe umwanya kugira ngo itwegereze ahantu ibyo twahora tuza gukora ku ruhande twabite uwo mwanya twawuteye muri ibyo bintu kugira ngo twe turiyunga tumenye ko tuzatuza twiyunganya muri kazoza.
Mugihe bamwe bashima uyu mukenyezi watashatse ku izina giwe rimenyekana avuga ko
ego meje ndu murefije wo mungambi ya Rusenda kandi byukuri ndu murefije ko akije amategeko mugabo yo turiko turumva ko Adra na HCR bafatanije baje kuduteza imbere kumana kumva ko Adra ari mu nkambi kumva ko iriko irafasha abantu majana ne mugihe tuzi ko inkambi ifite ibihumbi 30 nabingahe hejuru birenga ko icyo twosaba nuko HCR cyangwa Adra niba HCR iri kuyakona na Adra nishyire ku murongo Adra imenye ati jewe nibanje gufasha impunzi singenda amacakubiri.
Umuyobozi kambi ya Rusenda umushinga ntahe fose nibizi nawe nyine narashimishwa mu ngiro ryo mugambi
mu byuburimyi hamwe no mu byuburobyi n'ibindi bitandukanye bya autonomisation n'ukuri ntako batari bagize ariko twabonye ko bitagenze neza muri rusangi kubera ko bagiye batanga ibikoresho bidakwiye ugacu usanga abari kuba autonome byukuri baricaye n'ubu bataratangira uwo mugambi wabo kubera yuko hari ibintu byinshi bagiye basanga babura mu byo bari gutegerezwa.
Juma Sibatwa umwami wa groupe mayabarara y'umanuko arashima ingene uwo mugambi wagenze kuko wafashije kunwanisha impunzi n'abazakiriye kanagwiza n'umwimbi muri groupe mayewe.
Naitwa Sibatwa Juma chef de groupe de bararana.
Nitwa Sibatwa Juma umukuru wa groupe ya Balala. Uwo mugambi uriko unwanyisha impunzi n'abasangwa mu kibano kandi mukubana neza hagati y'impunzi n'abanyagihugu bituma ubuzima bworoha akarorero uburovyi hamwe no kurima bashira hamwe umwimbo ibyo byose byerekana ko abantu bakureye hamwe baba umwe. Uwo mugambi ni wo kwigwa na bose ariko abo bawutanguye ni bakore neza maze bafashe n'abandi kandi umwimbo ubaye mwinshi bashiremo n'abandi icyo nosaba HCR na Adra biba byiza ko bushiramo abandi kuko abantu bariko bakora ni bake dusabye ko ako kazi ko bandanya kuko gatuma ubuzima bworoha ku
mtu mmoja kuchukua tena ubaguzi.
Maria Karori ni nina hazwe kubwa Uganda ya aga mukarele kibi ya gabinini.
Muhundi reduera eze kino kiganiro ni nashozi muzi za barundi baba mungambi abifuza kurangisha abiwabu.
Jeni itukwa niyo mwure jisi dimikambi na kibare nifuza kutasha Jambosko arima hama na glorioza niyo mwuru ndababwina bipfuriza amahoro ya Kristo tindabakumbuye cyane mukuri mudufashe bizobashikire.
Nitwa Elizabeth haba ndi mu nkambi ya Nakivare abashaka gutasha umuntu bita niyo Kizera Josias ari mu nkambi ya Tanzania agire no heri nziza no mwaka mushasha Imana ibahumugisha.
Nitwa Ndagijimana Jean Paul handi mu nkambi ya Nakivare ndatashariji ya mugwanda ndawatashi chane.
Nditwa Toyi Hawa nkabamvuka munitse ku rutumo nkabandicaye mu nkambi yo muri Senda nkabangombye gutasha abanyarutumo bose Kabura Kabdesi Sishayo Odas Abudara yicara imakombe na nyina wa Nepo na Nepo nkabandi batahije bakaba bakomeye akaba ari byiza cyane. Nkabana bifurije Noweli n'umwaka mushasha.
Nano dusuzire kino kiganiro tuyage gishikirizwa n'ishiramwe Internews gifashijwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi. Murakoze mwebwe mwese mwaduteza amatwi kuri micro yari Oferi Baranshamaje nari kuno bashikiriza kino kiganiro ndabifurije amahoro y'Imana naho ubutaha.